Kuchicharo kikuru chiki polisi chinyami la mavi kiri muri komine mukaza kumurwa mukuru butunzi Bujumbura ni umuvugizi w'ubushikanganje bujejwe umutekano werekaniye abagirizwa ubwo busuma bwo mu ibanki y'ubudandaji Bankobu yavuze ko abakoze ubwo busuma bakoresheje ubuhinga ngurukana bumenyi babifashijwemo n'umwe mu bakozi b'iyo banki akorera mu gisata c'ubuhinga informatique. Mu bahagaritswe n'igipolisi harimo umukenyezi umwe ntiyagirizwa ubusuma nk'abandi, ariko akurikiranwa kuba yarasohotse arasamara asiga imashini nyabwonko maze abariyo bakoresha mu kwinjira mu ndinganizo y'ubuhinga banki ikoresha. Pierre Nkurikiye yashimiye ubuyobozi bwa banki ubu bwituye bukizera igipolisi mu maguru masha ahantu ayandi mabanki n'abantu bose bibwa biciye mu buhinga bwa none kwitura inzego z'umutekano ku gihe.
Hariho mu yandi mabanki aho bivye amamiliyari n'amamiliyari mbere baranajabuka n'igihugu batarafatwa kubera kuko bene ayo mabanki batihuse guca babwira igipolisi kandi gifite ubuhinga bwo gushobora kubatuza. Ara tugasaba n'ayandi mabanki ko igihe cyose habaye ubusuma boca babwira n'ingoga igipolisi, kandi aturararikira n'abandi bantu bose bashobora kuba bibwa muri ubwo buryo bakoresha ubuhinga ngurukana bumenyi, baba ari babandi bibwa biciye ku matelefoni. N'ubu ngaha mu gipolisi turakomeza kwakira abantu baza kwitwara bavuga ko abantu babandikiye ubutumwa kuri telefone bababwira ngo bagomba kubaha akazi ngo nibatanga amafaranga nana kubaha ngo ingurane ngo ifashanyo, bakanabeshera abakuru cyane bo muri kino gihugu ngo ni kanaka ngo ariko ngo aratanga ifashanyo.
Trintas Gikwishaka, umuyobozi mukuru wa Banko Bu, nawe yashimiye inyamirama bizafashije banki arongoye kugaruza izibwe, yongera ahanura abantu na cyane cyane abaronka utuzi muri banki kwirinda akaboko.
Nogira ko rero saba abakozi bacu yuko by'ukuri bovavanura n'ubwo bugizi bwa nabi ko atahubashikana, bamenye ko ubuhinga bwa none bwateye imbere ku buryo igikozwe cyose atari cyo gitezwa kumenyekana. Ibi ni byo biboneye kandi ntibisiba gufatwa. Hanyuma mpanura n'ugwaruka rw'ubu kuko muravya bafashwe ahanini bari mu bakiri bato bagerageze baryize babiri yakuya nkabo baba baramaze kuronka akazi muri iki gihugu kirimo ubushomeri bwinshi. Birababaje cyane ingene hejuru y'ivyo n'ingene banki yacu igerageza guhemba neza abakozi baheza bakaja hamwe n'abagizi ba nabi kugira ngo bashobore kononera banki kandi bakabononeye n'igihugu kuko ajya amafaranga n'ay'abanywanyi bacu.
Kugeza ubu amamiliyoni 70,150,000 yari yibwe niyamaze kugarukanwa mu kigega cya Banko Bu. Amwe yatowe yamaze kugera ku makonti y'ayandi mazu yo kubika no kuziganya, ayandi nayo yamaze kugurwa ibintu birimo imodokari. Igipolisi kimenyesha ko ubudosiye yerekeye ubusuma yamaze kugezwa mu minwe y'ubutungane. Mu Burundi ivyaha vyo kwibisha ubuhinga bwa none cybercriminalité mu Gifaransa ntibumenyerewe rwose gukoreshwa. Igicaha ku isi ahenshi kirazwi kigahanishwa mu nyororo w'imyaka ibiri n'ihadabigenda itandukana ku bihugu. Eroje Burikaneza, Ijwi rya Amerika.